Mwendanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Judiane na hazungiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu gihugu cy'u Burundi. Imyaka 47 irarumanye umunsi ku yundi habaye ubwicanyi impande zose zitarashobora kumvikana nimba bwo kwitwa ihonya bwoko canke butohabwa iryo zina.
Muri iki gihe kenshi birakunda gushika umuntu avuga ati jewe rero nkiri umwana byagenze gutya, papa yaragiye sinzi iyo yaciye, ukazumva ubundi bavuze ngo ujya rikarabisha ngo ahubwo ni jewe byashikiye. Mu bisanzwe byadushikiye twese, ibyo rero ntitwobiharirako, nta kamaro ko kubiharirako.
Uyu ni madama Aline Ndenzako aserukira ishirahamwe Memoire Commune Avenir Commun, aha yasigura ko ari ngombwa ko abarundi bomenya yuko ivyabaye vyabaye bakicara bakaganira kugira ngo bashobore kwegera imbere batera imbere bibagira ivyabaye. Cyo bigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Akuno banza nkababwira muri make ko abategetsi bo muri Mozambique basavye abanyagihugu babo kuja mu bice bikirirutse cyane kugira ngo ntibahure n'imyuzura y'amazi hamwe n'amazi asitagurika vyitezwe inyuma y'igihuhusi kivanze n'umuyaga mwinshi cataziriwe Kenneth. Umucikiranganji wa mbere wa Mozambique Carlos do Rosario yavuze ko ibitigiri vy'abapfuye biri kure batanu ikigo ca Mozambique kijeje guhangana n'ibizanaho. Ku ruhande rwaco catangaje ko ico gihuhusi Kenneth casambuye amazi arenga 3,000 abantu barenga 18,000 nabo bateshwa ingo zabo. Umunyamabanga mukuru ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko amakungu akwiye gutanga imfashanyo zo gufasha abakozwe ko n'ico gihuhusi kivanze n'imvura. Kenneth kibaye ica kabiri giciye muri ako karere ko mu manuko bwa Afrika mu kiringo c'indwi zitarenga zitandatu. Abakuri imyerekano muri Sudani bavuga ko bakiriye neza ivyavuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare bafasha ubutegetsi ejo kwa Mungu inyuma yuko bemeye gushinga kanama kaba kararongoye igihugu kagizwe n'abanyagihugu hamwe n'abasirikare inzira ishobora gushika kukwegurira ubutegetsi abanyagihugu nk'uko bariko barabisaba mu myerekano. Ayo masezerano yapfunditswe ku munsi wa gatandatu ashobora gusubiriza inama y'igihugu irimo abasirikare 10 yashizweho inyuma yaho perezida Omar Alba Bashir akuriwe ku butegetsi muravyibuka ari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Umukuru w'abari mu myerekano Ahmed Arabia yaremeje ayo masezerano y'inama iba irarongoye igihugu iburiyemo n'abanyagihugu abicije mu itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Asaba ko haba impinduka bavuga ko iyo nama y'igihugu ishobora kuzoba igizwe n'abantu 15 muri bo hakaba harimo abanyagihugu 8 hamwe n'abasirikari b'amapete ya general la indwi. Umushikiranganji wa Irani ajeje imigendranire n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif yagiriza Leta Zunze za Amerika gushaka gushira Irani ku mavi no guhindura leta mu kurondera guhungabanya urudandaza mpuzamakungu rw'ibitoro. Umushikiranganji Zarif mu kiganiro kuri television Fox News yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo kwa Mungu yavuze ko akagwi kagizwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel ariwe Benjamin Netanyahu, umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika John Bolton hamwe n'abandi bategetsi barimo wa Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu bariko basunikira perezida wa Amerika Donald Trump mu ntambara adashaka ko iba. Umuhanuzi Bolton kuri televiziyo nyene Fox News yashikirije ko intumbero ya Amerika atari uguhindura ubutegetsi ariko ko ari uko Iran yohindura inyifato cyane cyane guhagarika programme y'ibirwanisho vya nucléaire. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba mucanuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijuge Amerika imyaka 47 irarumanya umunsi kuyundi mu gihugu cyo Burundi habaye ubwicanyi impande zombi zitarashobora kuyumvikana ingene bwo kwita ishirahamwe riharanira kumenya ivyashikiye abarundi muri kahise Mémoire Commune Avenir Commun rihamagarira abarundi kwirinda kwikwegera ko kubijanye n'amabi yashikiye igihugu ahubwo hagashirwa imbere ivyashikiye umuntu kugiticiwe inkuru turaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Mupasoni ya inendenza kwa seruki ishira hamwe Mémoire Commune ya Avenir Commun asigura kwa lingomba kwa barundi wamenye bihora bibashikira bakabiganira ko Madame Denza kavuga kwa mbugo kwa bwose bari bakwiye kuvanura n'ingeso yuko amabiri kwegera ko mu bijanye na kahise y'igihugu cyabo
umwe wese ataguharira kuko iyo umuntu akubwiye ati jewe nashikiwe n'iki ntumuhaririza ubundi akavuga ati jewe nashikiwe n'iki ntumuhaririza muri iki gihe kenshi birakunda gushika umuntu avuga ati jewe rero nkiri umwana byagenze gutya hari abaje baratwara papyagi sinzi iyo yaciye ukazumva ubundi gatutse ngo utari karabisha ngo ahubwo ni jewe byashikiye mu bisanzwe byadushikiye twese ibyo rero ntitwobiharira ko nta kamaro ko kubiharira ko cyane cyane ni kumenya igituma uko imyaka 10 iheze 15 bikuma bisubiramo nibaze ko abantu barushe nta mubyeyi atipfuza ko umwana wiwe yokurira ahantu hameze neza akagira ubuzima ingorane mu gutwara igihugu zamaze ihari ariko turashobora kubiganira tutenze kwicana burya kwica umuntu si byo bizotora inyisho
uwo mukenyezi amenyesha ko abarundi bari bakwiye kwemera kugirwa inama n'abahinga bize ibijanye n'imibereho n'imibano y'abantu baba abarundi canke abanyamahanga
uwo ari we wese ashobora kuba yiga muri ibyo bibazo umuhinga mu bibazo byerekeye kuntu abantu babana ashobora kubi dufashamo atsaza bidufashemo tuzoja hamwe ngo gafata aba specialist bakatwigira bakatubwira ati burya iyo mutanguye kugira gutya y'ibintu bitanguye kumera gutya muba muri ko muja mu gushaka mu byo kugwana tubimenye rero hakirikare iyo bitanguye kudushikira dushobore kubihagarika mbwa mugihe tuzoba turiko turabikora ico gihe tuzoba turiko turaganira natwe tumenye kumviriza uwundi ukamenye ati burya urya muntu tubana ivyo nivyo byamushikiye uratse ku Burundi usanga ufise umugenzi mwaragendanye imyaka hamakano gatwe kagashika kuzumva rikara kwiganira ibintu byagu byamushiki utigeze ubimenya kandi mwarabagenzi cyane ivyo bene ibintu bidasanzwe mu gice gito cyo turabikora abahinga bari ko barabitwigiye natwe gitezo baturiko turaganira tugerageze kumva ibyadushikiye hanyuma ibyo ntizobishira hamwe twese hamwe tuzohora dushobora kuja kuraba abana tuzobazoze niyo tobaherekeza bakagenda bakaraba bakabona ati ehe byabindi byere byarashitse bamwe badutwara nabo nyene bazogenda barara babone ko nibatangura hari imvugo iyo batanguye kuyivuga bizoca bitera ingwano zicatsi bahacenke imyaka 10 canke irenga
uwo muzukuru w'umwami mwambutsa ari nawe mwami wa nyuma w'u Burundi asanga kandi atari ngombwa ko abarundi babona kahise kabo kumwe gusa ashimangira ko hakenewe kubahiza umwe wese mu byamushikiye
cyose niweza ko dushobora kubona kumwe ico umuntu yabonye n'ico yabonye ntibica bihinduka ngo ndabibonye ukundi tuzokwemera ko dufise kubona ibintu byashitse gutandukanye ivyo tuvyemere ariko ivyo bitandukanye bizodutume twubaka kazoza kamwe ivyo twibuka ni byinshi kandi tugibuka uko umuntu wese yabibonye ariko kazoza kabe katwese kamwe uyu muntu akavuga ati 72 habaye ihonya ryo ry'abahutu jewe baratwiciye abacu n'umututsi akaza aho nyene 72 akavuga ati na jewe ahubwo ni je biti n'uyu nzomwemera ko byarashitse nyimba bivuze nuko byashitse nawe ndamwemerera ntitubiharirako ariko babahinga nibo bazotwumviriza bagatwa katubwira ati rero bagenzi ibi bintu biriko biraba nibi ntibivuze ngo naka yavuze nabi canke ngundi yavuze nabi tuzovyemera ko ariko byashitse jewe nibuka ko nkiri umwana habaye iki numva wo mpariritse naho muri ico gihe nyene byariko birashikira wewe warahanda ushikirwa n'ikindi nawe nca ndakumviriza ahubwo ngire nti eh urya bwose je nagira wewe warumerewe neza na twa tumerewe co kimwe nico cane cane nyibaza ko twoshobora gukora
gushika ubu abahutu n'abatutsi mu Burundi ntibarahuriza ku izina canke ishusho baho bwicanyi bwabaye umwaka w'1972 abatutsi bavuga ko hateguwe ihonya abanyabwoko ryo kubatikiza amazi gisirikare cyari kiganziwe nabo mu kwivuna kirajaniranya mu gihe abahutu bemeza kwari bo bakorewe iho nyabwoko ryari gamije cyane cyane incabwenge muri bo rikarandagata mu gihugu cyose mbere hari bamwe muri bo banashinze ihuriro bavuga ko bakorewe iho nyabwoko imbere y'uwo mwaka mu bindi bihe n'inyuma yaho ubwicanyi bw'indwi na kabiri n'abahinga mpuzamakungu ntibabuhuriza ko bose nico kimwe n'abahutu n'abatutsi ubu bwicanyi buri mu by'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever kuri kuratohoza ko
Eloje wilika neza arakenuye tuve rero ku makuru yo mu Burundi duce dutandukira avuga mu gihugu cy'u Rwanda aho hari abanyagihugu mu karere ka Rusizi bavuga ko ibiza bitewe n'imvura nyinshi maze imisigwa byabasize mu bwigunge inyuma yaho ibarabara ryabahuza n'utundi turere ryacitse kuri bamwe kugera kwa muganga n'ikibazo gikomeye abandi naho utwo bimbuye ntibagishobora kudushikana mu masoko nyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabagendeye maze adutegura ino nkuru
Icyo kibazo gifitwe n'abaturage bo mu mirenge ya Gitambinya kabuye gikunda mvura na Butare kiraterwa n'uko umuhanda mashesha mibirizi bakoreshaga haba mu buhahirane cyangwa se kujya gushaka serivisi z'ubuvuzi zitangirwa ku bitaro bya mibirizi waciwe n'inkangu zatewe n'imvura nyinshi maze iminsigwa abo baravuga ko kuri ubu kugera kwa muganga byabaye ingorabahizi kubava mu bigondera buzima byo muri iyo mirenge boherejwe ku bitaro bikuru bya mibirizi kuko urugendo rwikubye inshuro zirenga ebyiri
uyu muhanda wari bugufi bwo gutabara kuva hangana ibirometero bikeya ugera ikamembe ariko guzenguruka iriya hose kugufata utwite bakakunyuza iriya mushaka na fiti ni ibintu bitugoye
n'izi modoka zavaga mashesha zigenda imibirizi zije kureba abarwayi zahakoreshaga nk'iminota 15 kugenda no kugaruka kubera ari hasi ariko kubera ko utenguka buri munsi ntaruhengekero bakabanyuze ya nyine bakabashitsa bamwe bapfuye nuko abandi bagashika banegekaye
uretse ibijyanye no kwivuza kandi abatuye muri iki gice batunzwe hanini ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nyamara kugeza umusaruro ku masoko ubu nabyo ntibikunde
ibi biza by'iyi mvura biduteza impagarara ku buryo natwe tubona ubuzima bwahagaze nta mukarasi wahamagara ngakujyanira indimu azigeze ahandi runaka ntamuhamagara ngakujyanire imyumbati ayigeze runaka ntamuhamagara kujyanira ibigori abigeze runaka ibyo byose niko tubihinga tukubona ubuzima bwahagaze kubera ko nta muhanda dufite
abantu batorera imbaho ziva ahantu bitaza busozo zijya kamembe nta buhahirane buboneka imodoka zarahagaze hari abakoresha amatafari yava za kaboza zajya muri site nta modoka zitambuka ndongo dufite ikibazo mbese
ibi ngibi ni indimu ni imbuto za sitoro ngomba kujyana mu isoko ndabigeze imuhira mbicumbikire nzabizindura ejo n'ubundi ku mutwe mbigeze mu isoko ariko umuhanda wumva nageze mu isoko kare
nyinshi mu mihanda yo mu bice by'icyaro mu Rwanda isanwa binyuze mu bikorwa by'amaboko bikorwa n'abaturage haba mu muganda cyangwa se mu mirimo yishyurwa nyamara kuri uyu wo urwego wangiritseho rurenze ubushobozi bwawo nk'uko bwana Iyakaremye Jean Pierre uyobora umurenge wa Gitamba bigarukaho
ibishobora gukorwa n'umuganda turabikora ariko hari ahantu namwe mwabonye umuturage udashobora gukora ahantu hakeneye amamire d'autonoma ahantu hakeneye gushyiramo zindi bize hari imisozi itenguka biriya ntabwo umuturage afite mu bushobozi ntabwo ari ibintu byoroshye ariko bisaba ko abantu babikoreye ubuvugizi bakareba agaciro rufite
inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zo zirizeza abaturage b'iyo mirenge ko mu gihe kitarenze icyumweru igisubizo kuri uwo muhanda kiri bube cyabonetse
twamaze kuvugana na n'ikigo cy'igishinzwe imihanda n'ubwikorezi abakozi bacu bagiye bakora defi y'imirimo ikenewe gukorwa kugira ngo turebe ko hakorwa intervention rapide kuri hari ahantu hangiritse habe hakubakwa urukuta mire d'estonoma noneho tunashyiremo igitaka byibuze imodoka ziva hejuru Gitambizi za Bugarama cyangwa ziva Bugarama aho zizamuka Gitambizi bashe kuba zagenda nkaba nizera ko iki cyumweru kirashira twabonye umuronko no gusana umuyoboro w'amazi wangiritse hariya ku buryo byibuze twavuga ngo icyumweru gitaha kizashira hari ibisubizo twaboneye abaturage batuye muri Karagashe
uwo ni bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse icika ry'uyu muhanda mashesha mibirizi Inkangu zatewe n'imvura y'itumba na nubi gikomeje zangije ibindi bikorwa remezo birimo imiyoboro y'amazi cyo kimwe n'amazu y'abaturage yasenyutse mu karere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge ihanamiye ikibaya cya Bugarama aho harimo amazu arenga ijana yasenyutse kuva iyo mvura yatangira kugwa cyo kimwe na hegitari zirenga 900 z'imyaka zangiritse mu mirenge ya Gikunda mvura na Gitambi Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temitso Clementijima nawe nyene arakenuye tugume mu gihugu cy'u Rwanda aho hari imirimo imwe imwe abapfasoni n'abigeme batari jukira gukora. Imwe muri iyo mirimo ni nko kunguruza abantu n'ibintu hakoreshejwe moto, naho biruko bake mu bayikora bemeza ko ari umwuga ubabeshejeho. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yaganiriye n'umwari Marie Louise Karegeya ari mu batwara ingenzi kuri moto i Kigali mu Rwanda, maze adutegurira inkuru ikurikira.
Turi mu mujyi wa Kigali, turagenda ku kinyabiziga cya moto dutwawe n'umwari Marie Louise Karegeya w'imyaka 20 y'amavuko. Uyu murimo wo gutwara abagenzi kuri moto si kenshi ukorwa n'abagore mu Rwanda. Hari impamvu yateye umwari Karegeya kuhitamo.
Impamvu nahisemo gutwara moto, hari umuntu wigeze rimwe avuga ijambo ryerekeye abakobwa, avuga ko umubyeyi ubyaye abakobwa aba ahuye n'ikibazo ngo abatemesheje. Noneho iryo jambo naje kuryumva rirambabaza, noneho ndavuga ati njyewe reka mparanire ko iryo jambo ryazavamo. Icyo ngiye nakoze ikimotari ngira ngo nerekane ko abakobwa ubabyaye abadahuye n'ikibazo, kugira ngo mare impungenge n'ababyeyi bafite abana b'abakobwa ko kubyara umukobwa nta kibazo kirimo.
Umwari Marie Louise amaze imyaka 3 atwara moto. N'umwuga yumva umuteye ishema muri bagenzi be bawuhuje atitaye ku kuba abagore bawurimo ari banyamuke.
Tubona iyo turi mu bandi duparitse nk'ubu mu bagabo, araza yakubona uri umukobwa akahita amubwira ati muta ihangane njyane n'uriya mukobwa, ati ndabigusabye. Ikindi bivugira ko ari ishema iyo umutwaye agera akakubwira ati nishimye wantwaye neza, niba mwavuganye igihumbi aho umutwaye akakubwira ati ndaguha bibiri bya fanta, ndaguha igihumbi cya fanta. Ibyo bikadutera kuraje cyane, bikadutera n'ishema.
Muri aka kazi kawe kuri wowe nk'umukobwa, aho wumva hari intege nkeya ni hehe?
Ahari intege nkeya njya mbona ni nko yitwaye umugenzi ugasanga ni ahantu habi, ni umuhanda mubi, ni usanga gusaba imbaraga cyane, ariko umuntu aragerageza cyane ko nk'ubundimo no gutwara moto nshyashya yo ntabyumvona nka moto natwaraga mbere.
Umwari Karegeya avukana n'abantu bane mu muryango wabo mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, avuga ko ajya kwinjira muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yabishishikarijwe n'umugore mugenzi we. Ariko ngo icyabanje kumubera ihurizo rikomeye mu gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali cyari ukumenya uduce twinshi dutandukanye tw'uyu mujyi ukuri umunsi ku wundi. Kandi mu myuzo ya mbere ngo hari abafataga uyu murimo nk'udashoboka ku bagore, nyuma biza kuba ikinyuranyo.
Imbogamizi irimo ariko iri kugenda ishyira ni uko umuntu yaguhagarikaga mbere yabona uri umukobwa akavuga ati ntabwo ndi gutega, kandi wabibonaga ko ari gutega. Ariko ubu ngubu tumaze guhura na benshi rero bamaze gutinyuka abakobwa, ubusanga bashaka ko twabatwara kuko bamaze kutumenyera ko dutwara neza.
Karegeya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto avuga ko nubwo we n'abandi bagore bakiri bake, abakobwa bari mu kigero kimwe bamufata nk'icyitegererezo. Ku rundi ruhande bamwe muri bo bagakomeza guseta ibirenge mu kwinjira muri aka kazi.
Barishima cyane bakambaza ati wabigezeho gute, nkabasobanurira bakambwira se twe byashoboka, ababwira ati byashoboka. Hari n'abajya bansaba ko nabigisha nkababwira muze mbigishe, ariko kubera batarabikunda cyane ugasanga baragira ubwoba bakambwira se ubu muntu yabona amafaranga gute, ababwira ati byo wabashije kubyinjiramo banagutera inkunga, kuko ubu twamaze no kubona umushinga ufasha abadamu b'abamotari.
Umwari Karegeya ntiyabashije gukabya inzozi ze ngo asoze amashuri ku kigero yifuzaga kubera ikibazo cy'amikoro y'umuryango. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko yacikishirije amashuri ageze mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, ahitamo kugana inzira yo gutwara abagenzi kuri moto muri Kigali, umurimo umufasha agafatanya n'umubyeyi we kubaho badasabirije mu mujyi wa Kigali.
Ubu ntabwo nshobora gusaba umubyeyi ikingiki, kuko urwego ngezeho nawe iyambwiye ikibazo nabasha kumufasha.
Kimwe nk'abandi benshi bakora uyu murimo wo gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitandukanye by'u Rwanda, umwari Marie Louise Karegeya ukorera mu gace ka Murindi ya Kanombe mu mujyi wa Kigali, nawe akoresha moto yahawe n'umuntu agomba gukora yishyura, kandi yihaye ko mu gihe cy'umwaka azaba arangije kuyegukana ikabiye. Mu ndoto ze z'ejo hazaza umwari Karegeya ntiyemeranya n'umuntu uwo ari we wese wakwineneguzwa akazi.
Akazi kose werekezeho amaboko kandi wumvuga kunjuga shishikari, si ngombwa ngo uboneka akazi gahwanye n'amashuri wigiye, na kandi wagakora bityo kakagenda kakuzamura akaba kakwinjiza no kwa kakanzi kwa ya mashuri ya wizi bityo rero nkaba numva nababwira ati kibagasuzugura kazi ahubwo baje bahera batangire bakore kuko babonye kose kazabageza ku kakanzi bakekereza bashaka.
Mu Rwanda kugeza ubu harabarurwa batwara abagenzi kuri moto bagera mu 50,000. Mu mujyi wa Kigali honyine harabarurwa 12,000. Muri abo 12 ariko hagaragaramo abagore babarirwa ku ntoki 5. Nubwo hagenda hagaragara imirimo abagore bitinyatinya mu kuyinjiramo, umurongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda buratomoye. Nta murimo wagenewe abagore cyangwa abagabo bose barashoboye. Aho bagira ubusabe bw'i Amerika i Kigali.
Ejo gameka Washington DC mu kirondira mu Kinyarwanda yavugwa mu makambi ubu naho duhereye muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo aho zimwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda zikora umurimo wo gupakurura indagara n'ibikoresho by'abarovyi ku kiyaga ca Tanganyika zihangayikishijwe n'ingingo yo kubahagarika mu kazi bafatiwe na komite y'abarovyi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Abasore bo mu nkambi yo mu Rusenda barenga 30 babarizwa mu ishyirahamwe ry'abakarani ingufu rishinzwe gupakira imboga ndetse n'ibikoresho by'abarobyi birimo inshundura n'amabateri ku kivuko cya Rusenda tangaza yuko babangamiwe n'ingingo bafatiwe na komite y'abarobyi yo kuwabuza kongera gukorera kuri iki kivuko kubera ibyaha bitandukanye birimo ubwibyi. Abo bakarani ingufu bashinzwe ndabazaniye Janvier abarizwa mu ishyirahamwe ry'abakarani ingufu.
Ikibazo cyatangiye twe turi gukorera ngaha tumva batubwiye ati ngo mwebwe ngo nimuhagarike ngo nta kazi mufite hano ngo kubera imboga mwamaze konona turababaza ati none kabo kimwe ushobora kuvuga yuko ari twebwe tuvuye mu nkambi tuje konona imboga hano kandi ari abantu biwanyu ari abahungu biwanyu bari kubagira ibintu nk'ibi ngo twe tuvuze uko ngo nimuhagarikwe nimuhagarike. Twemera kwemera ibyo bavuze kuvuga ati reka dutekereze hari ahantu hari hadutunze urabona twaje hano mu nkambi batuje hano mu nkambi tugirirwa amahigwe yo kugira ati reka tuze turarondana n'akarasiyo k'abana k'indagara kugira turabe ibyo biharage ko twoza turabiruhuka n'iminsi ibiri ariko kugeza n'ubu turabona yuko ibibazo bitera bikomeza byiyongera rero bimeze uko hari ingorane yindi yabaye nkano umusore w'iwabo yaragiye ngaha afata umupolisi aramukubita tw'amategeko turayazi yo kubahiriza zina muntu yitwa ko ari umupolisi kuko ni umukozi w'igihugu umva ararengera aho ngaha aramukubita aramukubitogeza nawe umupolisi muzima agira ibibazo baramutwara kwa muganga buke bwaho twagize ngo tuze ngaha tuzatumva ngo komanda ngo yaje hano ngo aza kuvuga yuko ngo adakeneye kandi umuntu yitwa ko ari umudebardere yoshobora guhagarara hano twe turabaza ati none byo babivuye kuki ngo mwebwe abadebardere ngo mwafashe umupolisi w'abandi ngo muramukubita.
Kuvaho iyi komite y'abarobyi ihagarikiye abo bakarani ingufu kuri iki kivuko usanga imirimo yari isanzwe ikogwa n'abo bakarani iri gukogwa n'abantu kuko usanga aribo bari gupakurura imboga ndetse n'ibikoresho by'uburobyi. Amani Gasongo ni umwe mu bagize komite y'abarobyi bakorera mu Rusenda atangaza ko bafashe ingingo yo guhagarika abo bakarani ingufu kubera ubwibyi bari bamaze iminsi bakorera abarobyi kuko bajya gupakurura indagara n'imikeke ku kiyaga bakabyiba bityo bituma bafata iyi ngingo yo kubahagarika.
Nta n'umwe yohisha umwosinzi uri kwirasha muri rusange habaye ubwinshi munsi isamaki zapfa zimaze gupfa abandi bari babuze rwose ubwo bwato burica imboga bamaze kuronka amasamaki nabo kubera ikrize cyo no kwita krize mu rurimi rw'igifaransa canke agashomeri nico catumye bose baca bagwamwo kubera ubukene bari bagize iminsi bafise baca bahiga ingene bosoma ariko ntivyabaye bigishoboka baca bafatira ingingo ruhasha yo kubirukana mu kazi.
Abari muri iri shyirahamwe ry'abakarani ingufu rimaze igihe cy'ibyumweru bigera kuri 2 bahagaritswe bavuga yuko imirimo bakoreraga ku kivuko cya Rusenda yo gupakira ndetse no gupakurura imizigo yabafashaga kubona amafaranga yo gutunga imiryango yabo iri mu nkambi ariko muri iyi minsi bamaze bahagaritswe gukora bamye yuko bamaze guhomba byinshi.
Umva twirirwa nko ngaho nyine tuba turatembera atacu atakazi dufise bimbe bivanye n'ingene inzara dufise mu ikambi butirira amatembere yonyene n'isombe. Umva nawe nyine tuko turasaba nyine tubo tugirira ikigongo kugira turabe nyine nato tukora nga kuri project nkuko twari dusanzwe tumenyereye.
Umuvyo je no bamaze guhomba urabona nk'ubu abana bari kubiharage twahora tuza ngaha tukaronka n'utuboga tubahereza kugira bahindura ibiharage ariko ubu ingwara zikomeza ziyongera na ya mboga twaratuvuga ati turahindura ibiharage nayo tukironka ubu n'uduharage baduha mu nkambi twa byaduheranye
Aba bakarani ngufu bamenyesha yuko ubuzima bwabo buguma bugora, bagasaba abayobozi b'abarobyi ko babadohorera bakongera kubasubiza mu mirimo bari basanzwe bakora aho ku kivuko cya Rusenda. Vedatse Ngabo kubwizwa ijya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Muri Tanzania naho bamwe banyeshure bo mu ikambi ya Nduta basaba yuko baronswa ibikoresho vy'amashuri batari bake bariko baraheba ishure kuko batabironkejwe. Bavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin.
Muri zone y'indwi mu nkambi ya Nduta hari ishure shingiro ryigamwo abana bahatuye. Bamwe mu banyeshuri bo muri iyo shure shingiro bavuganye n'iki rya Amerika bemeza ko kuronka ibikoresho byo kwishure ari kibazo gihambaye cyane muri iyi minsi. Amashirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri nayo amaze kiringo cy'umwaka wose atabaronsa imfashanyo. Aba ni bamwe mu banyeshuri bo muri iyo shure shingiro.
Fakye umwaro no mwaka hoho nani kiri na kimwe kweri badufashije kiretse nyina makaye yonyene kandi ariho nabataroshe uje kubaza bakubwira ati kiwa makaye yawo nyimbo utaji na kazi kawe lakini kintu bije byabaduha gushure yakwe
nkanje batangwa kuzubwa ngo tuzoronke ni forum n'ishika mu gatatu twategera bashavuga uzaraje n'uzahaje mu nzira niye twategera twarabuze.
Umwigisha kuri iyo shure ritoya mu nkambi ya Nduta yavuze yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshure harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi tamenya bagahumurira guheba amashure.
Cyumwe nkabigisha ibibazo nshobora kuba duhura navyo hano ku mashure. Kibazo cya mbere ni igiharuro kirenze abanyeshuri n'umurengera bigatuma umwarimu iyo turiko turigisha adashobora gukurikirana abana neza. Aho muri abo banyeshuri hari abanyeshuri bicara hanze, hari abanyeshuri bicara hasi, nta bijya twitara le pipitre no kuvuga ziga ntebe bicara ko ninge cyane. Ikindi kibazo kihari ni abanyeshuri kutagira imyambaro. Abanyeshuri rero ko yatama umwambaro bafite ari byo twita ni uniforme usanga umunyeshuri naho yovuga gatoro kishure agakarota n'icyo gihe ndishobora kumenya ko umunyeshuri ya karose zogwa wibaza ati naho umubona yarengereye hari ati ni umwarimu mugenzi wawe. Ubukere bw'amakaye aho umunyeshuri ashobora gutonda umubaza ati nta makaye afise wahamagara umubyeyi wiwe, uwo mubyeyi akacaguhinyisha ugati n'ejo ko atamufise nkura ni muri utabarize. Amashirahamwe nayo nyene hano mu ikambi aratanga amakaye ariko si kenshi ayo makaye azosanga kwivyigwa biga. Turagerageza gukora uko bishoboka byose twateranye ivyigwa bicacu bine mu ikaye rimwe ariko naho nyene ntibikwira. Aho rero tukaza tugira ko dusaba nk'amashirahamwe na cyane cyane nk'ishirahamwe rijejwe indero hano mu ikambi igarukira indero y'abana.
Bamwe mu bavyeyi bacumbitse muri iyo nkambi bavuga ko iyo garwa ry'isoko rusangi bibabangamira mu kubonera abana babo ibintu bikenerwa mu ishure.
Tubona naho iyo bari iyo soko bayuguruye ngano niyo urumva ari ihuriro rya bose urumva niho tugurira ibintu. Urabona nk'aba bana uduhuje tw'umwana urumva ntawe turonka igisukuri zewe ndosaba iyo soko ko bojugura je niko ndosaba n'ukuri badufate nk'uko batwakiye badufate nk'uko batwakiye badufate neza
n'ugusaba iwe nikadufasha ikabaha ibikoresho. Ndabasaba amakaye n'amakaramu n'ibirato n'uduhuje.
John Makarebera umuvugirizi w'ishirahamwe Save the Children yita ku burezi mu nkambi ya Nduta. Iryo shirahamwe kandi niryo rijejwe ibibazo by'abanyeshuri.
Kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani 2500.
Uruko mwaka utashe dushoboye gufasha abanyeshuri 2500 ariko abakeneye imfashanyo barenga 2600 nibo usanga bakeneye imfashanyo mu nkambi. Aba rero bidoga nabo nibagiye usanga bataronse imfashanyo kubera urabona yuko ishirahamwe ryacyo ridashoboye gufasha bose. Aliko twifuza yuko abakenye imfashanyo bose kuzironka nk'uko biginewe. Turiko turafatira ingingo rero kuraba yuko mu myaka iza twashobora gufasha abana bose bakenye imfashanyo.
Kadi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja.
Ishirahamwe Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashure shingiro 11 yigwamo n'abanyeshure 8500. Abayobozi baje basigura ko rifasha abanyeshure bo mu mashure ndwi gusa kandi mashure 5 nayo afashwa n'ishirahamwe Caritas. Kubw'iyo mpamvu iyo shirahamwe ritabariza HCR kongera ingufu yo gufata mu mugongo amashirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri n'uburezi mu nkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshuri bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Kijiji Amerika.
akabinonga duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamara imbere yuko duhana gahindukira ngo ndabibukije yuko kuri no wa mbere imyaka 47 rumanyi munsi kuyundi habaye ubwicanyi butarashobora kumvikana ko izina bwo habwa mu gihugu cyo Burundi ubwo bwicanyi bwabaye igenekezo rya 79 kwezi kwa kane muri 72 bamwe bosanga bwo kwitwa ihonyabwoko mu guhe abandi bavuga ko ritabaye ihonyabwoko ko bose bahasigaye nuko nshuti bakunze makoze gutega amatwi kino kiganiro wanyu mu ntara mushaka kongera gusubira kumviza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com magiteguriye mu ngambo gishikirizwa na Jean nahazwe mu ngambo bw'ivyuma nari mpagarikiwe na Macbilia Bero hari kumwe na ingenieur bose tubashimire ko bitanze amajwi akadushikira tubatumire no mu biganiro bindi biri imbere tugiye kubategurira mu kirundi n'ikinyarwanda muri ivyo harimo muri sanga igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu karere mugirindwi ni nziza mongere muranigwe mubanye no mu vyanyu.